ibyakozwe n'intumwa ikigabane cy'17. Bamaze guca muri Amfipoli no muri Apolonia bashika i Tesalonike, hari isengero ry'Abayuda. Nuko Pahulo nk'uko yamenyereye yinjira muri bo, amara amasaha atatu atavugana n'abivyo mu byanditswe, abibasobanurira, amenyekanisha yuko Kristo yari uwo kubabazwa no kuzuka mu bapfuye, kandi ati:
Yesu uwo ndababwira niwe Kristo.
Bamwe muri bo birabemeza, bifatanya na Pahulo na Sila n'ishengero ryinshi ryo mu Bagiriki bubaha Imana, nuko no mu bagore b'icubahiro batari bake. Ariko Abayuda bagize ishari bajana abagabo b'imburakimazi bo mu bigaramangira, bakoranya abantu benshi, babyura imigumuko mu gisagara, batera inzu ya Yasona, bashaka gukuramo Pahulo na Sila ngo babashikirize abantu. Bababuze, bakwegera Yasona n'abavukanyi biwe bamwe imbere y'abaganzi gisagara, barasemerera bati:
abateye isi yose umugumuko basutse nino, kandi Yasona yabahaye indaro. Abo bose barenze ibyagezwe bya Kayisari bavuga yuko hari uwundi mwami, ngo ni Yesu.
Ishengero rihakoraniye n'abaganzi gisagara bahagarika imitima bumvise ibyo, nuko baka Yasona n'abandi ngwati barabarekura. Nuko bavukanye baca banyuruza Pahulo na Sila mu ijoro bajiberoya, maze bashitseyo binjira mu rusengero rw'Abayuda. Ariko abo bo bari n'imico myiza kuruta b'i Tesalonike, kuko bakiriye ijambo ry'Imana n'umutima ukunze, basesa mu byanditse uko bukeye ngo bamenye yuko ibyo ari iby'ukuri. Nuko benshi muri bo barizera, n'abagore b'icubahiro babagira ikikazi n'abagabo batari bake. Ariko Abayuda b'i Tesalonike bamenye yuko ijambo ry'Imana rivugwa na Pahulo i Beroya, kandi bajayo naho babyura imivurungano mu bantu babahagarika imitima. Uwo mwanya bavukanye ibiwe banyuruza Pahulo ngo ahave ajye ku kiyaga, ariko Sila na Timoteyo basigarayo. Kandi abaherekeje Pahulo bamugejeje muri Atenayi, maze babariwe kubwira Sila na Timoteyo ngo bamusangeyo n'ingoga basubira inyuma. Ariko Pahulo akibarindiriye muri Atenayi, umutima wiwe utunturira muri wabonye ingene ico gisagara cuzuye ibigirwamana. Nuko aharirira n'Abayuda n'abubaha Imana mu rusengero rw'Abayuda iminsi yose, no mu kaguriro yahaharirira n'abamusangaho. Maze bamwe bo mu banyabwenge bitwa Epikureyo n'abandi bitwa Abasitoyiko bahura nawe. Bamwe muri bo barabazanya bati:
mbega uwa dedemba agomba kuvuga ibiki?
Abandi bati:
mbega n'uzanye Imana z'ibyadi,
kuko yavuga ubutumwa bwiza bwa Yesu n'ubw'ukuzuka. Baramufata bamujana ahitwa Areyopago, baramubaza bati:
mbega ubona twoshobora kumenya uko kwigisha gusha uvuga uko ariko? Kuko tuzanye mu matwi ibintu by'ibyaduka, none rero turagomba kumenya ibyo ari byo.
Uko abanyete nayo bose n'abakavantara bariho batagira ikindi bakora atari ukumva cyangwa kudonda amakuru mashasha, Pahulo ahagarara hagati muri Areyopago aravuga ati:
bagabo bo muri Atenayi, ndabonye muri byose ko mukomeje kubaha imana zayo. Kuko aho nagendagenda nitegereza ibyo musenga, nasanze hari n'igicaniro cyanditswe ko icyo imana itazi nuko iyo musenga mutayizi niyo ndababarira. Imana rurema yaremye isi n'ibirimwa byose, iyo kuko ari yo mwami w'ijuru n'isi, ntiba mu nsengero zubatswe n'amaboko kandi ntikorerwa n'amaboko y'abantu. Nk'uri n'ica kenye kuko ariyo yahaye bose ubugingo no guhumeka n'ibindi byose, kandi yaremye amahanga yose y'abantu ibakuye mu muntu umwe ngo bacumbike mu isi yose. Yashinze ibihe by'imyaka ko bikura nk'uko yageze, icira abantu imbibe z'aho baba kugira ngo barondere Imana, ngo namba kumbure bakabakavye boyibona naho itari kure y'umuntu n'umwe muri twebwe. Kuko muri yariho tubeshejweho tugenda turi n'ubugingo, nk'uko namwe bo mubigeneye indirimbo banyu bavuze bati: kuko natwe turi urubyaro rwayo. Nuko rero ko turi urubyaro rw'Imana, ntidukwiye kwimvira yuko Imana isa n'izahabu canke ifeza canke amabuye. Ivyabajwe n'ubuhinga n'ubwenge bw'abantu nuko iyo minsi y'ubutamenya Imana yarayirengagije, ariko noneho itegeka ko abantu bose bari hose bihana, ko yashinze umunsi wo gucira ku isi yose imanza z'ukuri, izo zicisha umuntu yatoranije kandi yahaye bose ikimenyetso c'ivyo mu kumuzura imukuye mu bapfu.
maze bumvise ibyo kuzuka mu bapfuye, bamwe barishinyira abandi bati,
tuzoba turumva ukundi ibyo tubariya kuri bo.
Nuko Pawulo ava muri bo, ariko abagabo bamwe bifatanya nawe barizera, muri bumwe ni Diyoneziyo wo mu Bareyopago, kandi n'umugore yitwa Damari hamwe n'abandi.